nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
Mwiyoneza bakunzi bakaduye nzamba agateka kawe sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane turi ku igenekerezo rya 11 mu Rusama n'umwaka w'2023 ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari umugabo akeko ko yayikoze mu nda mu kwica abana biwe babiri ni muri komine Gatara y'intara ya Kayanza ukeka ko icaha igipolisi kikaba kiriko kiramurondera Munara utana naho abantu babiri bafatanywe amafaranga y'amagendo agera ku 400,000 twabateguye muri ano makuru na y'ubutungane ngo bugomba kubazohoza umushikanganje wa mbere ku mabi menshi yakoreye Abarundi muraza kumva ico muhari w'abakenyezi n'abigeme bahari na mahoro umuhari ina mahoro uvuga kuri iryo fungwa giwe n'ingene yokurikiranwa mu butungane
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho Umviridzi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwa no makuru tuyahere kuri ino nkuru ivugwa mu ntara ya Kayanza hari abana babiri babavukanye baraye bishwe bacumiswe imbugita mu ijoro ryakeye. Ivyo bikaba byabereye ku musozi Gahororo ni mu komine Gatara y'intara ya Kayanza asaba byaragakekwa kuba ariwe yakoze iryo bara. Igipolisi kaba kiriho kiramurondera kuko ngo agiheza gukora iryo bara yoba yaciye atungwa nayo yameze Pierre Gahungu
Inkuru zitangwa n'abacitwa intwaro aho muri komine Gatara zimenyesha ko nyine urugo ari we Fidel Bucumi azwi cyane ku gatazirano ka Ninga w'imyaka 48 yagorobeje atatana mukiwe Imelda Nyabenda w'imyaka 33 kuva bakiri ku gasantre kitwa Nyabigati aho bakorera urudandaza ruto gushika batashe bageze mu kayira ngo niho umugore yakibwa ko ahavagirirwa nabi acariruka kwinyegeza wa mugabo ashitse muhira ngo niho yacarengera ku bana biwe babiri umuhungu n'umwigeme umwe w'imyaka 6 n'uwundi w'imyaka 4 arabica abacunyese imbugita inkuru zitangwa n'ababanyi zikavuga ko uwo mugabo yoba yishe abo bana kumvuze uko yahora yagiriza umugore wiwe ko abo bana bibaye babyaye ku wundi mugabo agiheza gukora iryo bara uwo mugabo akaba yashiye ahunga muri kino gihe igipolisi kikaba kiriko kiramurondera abajeje intwaro aho igatara bagahamagarira abubakanye kwirinda kwihanira mu gihe cyose hari ico batumvikanye ko bagasaba nyabuna kwirukira ababijejwe kugira babatunganyirize ibara ritaragwa
Pierre Gahungu arakenuye nayo mu ntara ya Rutana amafaranga agera ku 200,000 y'amagendo yarayafatanywe abantu babiri bavukana mu iriro ryakeye bikaba byabereye muri komine Bukemba y'intara ya Rutana Heraste sinzi nkayo akora ku bitaro bya Gihofi na murumuna we Abel niyo nizigiye bafatiwe ku mutumba wa Butari saa 2 z'ijoro aho bariko baha ayo mafaranga bakora urudandazwa rwa Eco Cash na Rimicash inkuru tubaza Signorine Nijimbere
Ayo mafaranga y'amagendo angana n'200,000 yarayafatanywa abagabo babiri muri komine Bukemba intara ya Rutana yaragizwe n'inoti 14 z'10,000 n'izindi 56 z'5,500 Amakuru dukura ku mutumba Butare avuga ko sinzi nkayo Eraste asanzwe akora ku bitaro bya Gihofi na murumuna we Abel niyo nizigiye bafatiwe kuri uyu mutumba Butare igihe cy'isaha 2 z'ijoro bariko bayaha abakora ivya Eco Cash na Rimicash mu kubasaba ko boyabaha mu matelefone yabo aho mbere ngo bakaba bari bamaze gutanga yandi mu mihingo itandukanye kuva mu ntara ya Rumonge hamwe n'amakamba aho ngo bagendera ku ipikipiki Ivyo biremezwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine Bukemba bakavuga ko amafaranga bafatanywe y'amagendo angana 200,000 ariko ayo bari bamaze kwiba ataramenyekana kugeza ubu kuko byakozwe mu mihingo itandukanye y'intara za Rumonge na Makamba ubu ngo bakaba bariko barabazwa n'inyamirabo ingahe Bukemba kugira bamenye ayo ba yaramaze kwibwa nabo baba bakorana nako kagwi kugira ngo gasamburwe
Signorine nije imbere arakenuye na nababwiye mu ntango zano makuru waze ari umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi arangi yo mu bunyoni muri kino kiringo ari mu ibohero ngo akwiye kubazwa byinshi mu mabi yakorewe abarundi na cyane cyane ukwitwa gupfungirwa ubusa cyangwa kuborezwa igufa byakorewe abantu bike kuko batemera ubutegetsi bwa Petero Nkunziza na Sende David de na cyane cyane mu kiringo cya tatu chumuhisi Petero Nkurunziza bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro umuhari ina mahoro ahamenyesha kwa bunyoni yatumye gukora ayo mabiba ariho kandi bazwi asaba ubutungane gukora neza amatohoza nayo gucaha n'icamwagira ahanwe nk'umunyagihugu uwari wese w'umurundi Marie Louise Baricako
kubitwerekeye twebwe mu muhari na mahoro n'ubu nyene twifuza ko agateka kazi na muntu kiwe ko kubahirizwa akaburanishwa agacigura urubanza rubereye nk'undi munyagihugu wese tukaba kandi tunizeye cyane kuyu uzoba umwanya mwiza wo gushira habona amabi yose bivugwa ko yoba yarakoze abo babarabikorewe bagaheza bakarenganurwa mu bihambaye kubisanzwe bigenga intwaro ibereye harimo ko washinzwe amabanga wese arinda kubazwa ibyo yoba yarakoze byose mu gihe yari muri ayo mabanga hari nabi yakoze agaheza akabibazwa nk'uko amategeko abigenga kuva indyane zahitiye mu Burundi zitangura mu mwaka wa 2015 byaravuzwe cyane ko bunyoni yoba yarakoreye amabi menshi abikekwa cyanke koko badashigikira ibyo CNDD FDD ikora bunyoni rero akiri umushikiranganje ajejwe umutekano w'igihugu eka naho abereye umushikiranganje wa mbere yoba yaratumye kwica guhagarika gupfunga kunyuruza kuburezi gufa abantu benshi eka nayandi mabi menshi gose tutariko turashobora kuvuga ngaha yose ibyo byose ababitumwe bakabikora barazwi neza ariko nta wigeze abakora ko kuko bari bakingiwe na bunyoni ukudahana ni nzitizi ikomeye ku mahoro ku ntwari bereye no kwibarizwa ry'agateka kazi na muntu eka mbere no kwiterambere rirama igihugu cyari cyo cyose ukudahana birazibira inzira zose za kazoza keza k'igihugu byo byiza rero abatwara Burundi babizirikanye bagafata ingingo yo kuvavanura niyo ngendo yo kudahana isambura igihugu turizeye cyane ko iki kibazo cha bunyoni kizoba umwanya mwiza wo gukuraho iyo nzitizi ibuze inzego z'igihugu gukora uko bibereye twibutse ubururiro bumwe bumwe bw'abakenyezi abigeme imiryango bishwe bagakorerwa n'ayandi mabi menshi tubona ko bikwiye ku butungane bwo baza bunyoni twovuga nka Charlotte umugwaneza twovuga nka Marie Claudette Kwizera Lydia Nibogora Theonesia Hishaki yariwe bita Emenshuti Rehema Kaneza bita Mama Aisha wa mumenyesha makuru wo mu radio y'u Burundi Jean-Baptiste Nkeza Bahizi n'umuryango wiwe hari Alice Kadudu niyo nzima Kamikimana Ines Nikura Irakoze Trésor Bonihanku tukavuga rero na Bonihanku Evariste Thierry Kubwimana na Krista Kaneza Hapsa Mosi wa mu General Kararuza Tanazi n'umufasoni wiwe Kararuza Consolata n'umwana wabo Kararuza Mpundu Daniel eka nabandi benshi abagabo abahungu abagore ndabigeme tutarinze kudondagura ngaha abo bose nibarenganurwe tubone ku Burundi buhaye buja ku nzira yo kuzosubira hamwe bukiyubaka
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twateguriye arabandanya leta ya Tanzania ni ikubita gashi yerekana impunzi zitanu z'abarundi zanyurujwe mu ndwiheze mu ikambi ya Ndutaziri gutyo imiryango yabo ibone kurema biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane n'ishyirahamwe CBDH mvika ryitaho agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri kano karere Paul Sharangabo icegera cyurongoye iryo shyirahamwe arerekana ingene igipolisi cya Tanzania gikorana na barongoye izo mpunzi badutoteza kugira dutahukanwe ku nguvu tumutege yombi
twasohoye urwandiko mu ntumbero yo kwiyamiriza inyuruzwa n'igipolisi cya Tanzania by'impunzi z'abarundi barenga batanu muri ijoro ry'uwa gatanu ishiriro gatandatu rusama aho igipolisi cya Tanzania kiranye mu mazone ya 11 13 na 17 kigatwaramo abarundi batari bake nibintu rero duteye ivyatsi nibintu biteye isoni n'agahinda ku gihugu cyasenye amasezerano yo gukingira impunzi biravugwa rero ko polisi ya Tanzania kenshi usanga ikorana na bamwe mu ndongozi z'impunzi cyane cyane baba nabo nyene bafise umugambi wo gushigikira ibijanye n'itotezwa ku Barundi kugira ngo bashobore gutaha ku nguvu rero tukabona ko umugambi ukogwa na leta ya Tanzania mbere ifadikanije na leta y'u Burundi kugira ngo abarundi batahukanwe ku nguvu. Ibyo rero byabaye iryo joro biratwibutsa n'ubundi byabaye mu mwaka wa 2020 mu ijoro ry'itariki 2022 rishiro wa 2023 aho abarundi nabo nyine isinzi batewe n'igipolisi cya Tanzania mu makambi y'impunzi y'Imutendere na Nduta nyene bagatwara abarundi batari bake mu ijoro aho byarangiye benshi muri bo baburi burengero abari nabo bagahabwa igipolisi cy'u Burundi. Nibintu bibabaje cyane kuba byokogwa n'igihugu cyasinya amasezerano amasezerano akingira impunzi. Nico gituma twebwe muri CBDHGKare dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania guhagarika ico kintu cyose cyo tuma gikwega bijyanye no kunyuruza impunzi. Ikindi naco tukabasaba kwerekana aho abantu bari kugira ngo n'imiryango yabo ishobore kubabona ishobore guhumurizwa.
Mu gisata cy'impunzi nyine abarundi barenga 210,000 baramaze gutahuka mu gihugu cyabo gushaka kwabo kuva mu mwaka 2020. Ibyo biri mu rwandiko rwasohowe ku itariki 10 rusama uno mwaka mu gihe impande zitatu zegwa n'ikibazo cy'impunzi z'abarundi zariko ziragira inama zirabira hamwe aho gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri kano karere k'ibihugu by'ibiyaga binini ugeze. Iyi nkuru tukaba tuyibaza mugenzi wacu Karim Dusabe.
Izo manduka zitatu zemeza yuko impunzi z'abarundi zimaze gutahuka mu gihugu cyabo kandi gushaka kwazo zigera ku 210,000. Abatashe bava mu gihugu cya Tanzania cyonyene bagera ku 146,000. Bavuga ko iyo nama ari yo kurabira hamwe aho uwo mugambi ugeze ukaba watanguye kugenekezwa ya 16 Ruhuhuma mu 2022 mu nama yabaye uwo munsi Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ngo bazorabira hamwe muri iyo nama igiri ya 2023 y'uwo mugwi intambamyi zagiye zibonekeza mu ntumbero yo kuzitorera umuti. Uwo mugwi ukavuga ko muri kino gihe muri aka karere haharugwa impunzi z'abarundi zigera ku 259,000 muri bo 126,000 babarizwa mu gihugu cya Tanzania.
Karine Dusabe arakenuye. Imbere yo gusozera ano makuru ku mugenekerezo rya 11 rusama amakungu yibuka umuririmbyi yaririmba indirimbo za reggae Bob Marley akaba yitabye Imana ku mugenekerezo rya 11 rusama umwaka w'1980. Bob Marley akaba mu ndirimbo yaririmba harimo ubumwe bwa Afrika, ubumwe ku banyafrika bari mu gihugu bya Amerika batwawe nk'inyagano cyane cyane abari bajanywe mu bihe batwagwa nk'abacakara agasaba nyabuna ko bakomoka ko bugira ubumwe na Afrika kugira ngo Afrika ishobore gutera imbere. Bob Marley nk'umuntu yemegwa cyane nabo bita abarasta bemera ko ubuzima bwiwe n'ivyo yaririmba byari bikwiye kubera akaroro benshi na cyane cyane ko yasaba ko abantu boreka kugira inzigo boreka kandi gukora ikibi maze bakibanira neza mu mahoro atawandya wangura. Nino ngaha nyine duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Nshimire mwese mwafashe umwanya kutwumviriza. Bonfisi Niyongere akaba ari jewe nariko ndayabashikiriza nkaba ndabifurije kurana urweze mu byanyu no mu banyu. Ndabifuriza kandi umunsi mukuru mwiza w'abarasta.